Ele Disco de América. Katizwi ya Amerika mkirundi ni kinyarwanda mkirundi mutukumvira kumirongo migufi ya shortwaves kumetero chumini chena ni metero mirongi bili. Mkirwanda ni kuli FM chana nakane ni bichabi tatu no kuli radio. Inshuti ya wose FM ni umunani numunani ni bichabi tatu. Mshabra kandi no kutushikira mkore sheje. Adrese yachu ya email radio yachu @gmail.com no kuli Facebook ya kuli adrese radio yachu. Hamwe no kuli site yachu aliyo wezi tatu akaburungu radio yachu VOA akaburungu.com. Numwanya w'ikiganiro muri sanga
ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Dambisa Moyo umunya Zambia kazi yanonoso ivyerekeye butunzi yanditse ibitabo bitari bike harimo igitabo gikomeye kivuga ku ngaruka z'imfashanyo z'abanyamahanga mu karere ka Afrika Dead Aid yasohoye mu mwaka w'2009. Avuga ko mu kiringo cy'imyaka 50 irangiye imfashanyo z'amafaranga jeje iterambere mu karere ka Afrika arenga imiliyari 100 zahawe akarere ka Afrika zitanzwe n'ibihugu bitunze zumfashanyo zoba zaratumye ubuzima bw'abanyafrika bwisununura. Kubwa Dambisa Moyo, imfashanyo zahawe akarere ka Afrika nta kamaro zagiriye abanyafrika, ahubwo avuga ko zatumye ibintu bimera nabi kurushiriza. Amenyesha kwa ayo mafaranga atigeze afasha kugabanya ubukene muri Afrika canke ngo yongereze ubutunzi. Dambisa Moyo avuga ko urugero rw'ubukene rwiyongeye, ubutunzi bwateye busubira inyuma mu gihe miliyoni n'imiliyoni y'abanyafrika babandanya gusinzikara. Kubwiwe izo mfashanyo zatumye ibihugu bizironka bibandanya kuguma bizera inze bishyira imbere ruswa, ibyo ngo bikaba byavuyemo ubuyobozi bubi n'ubukene. Avuga ko ibihugu byo muri Afrika byafashe iyindi nzira atari kuzera ku mfashanyo, byagize intambwe mu iterambere mu gihe byagumye bizera ku mfashanyo ivuye hanze, gusa ubukene bwavyo bwiyongeye. Dambisa Moyo avuga ko igihe kigeze ko Afrika ifata mu minwe kazoza kayo ku vyerekeye ubutunzi na politiki. Dambisa Moyo yo bavuga usema nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Gamariel Ndaruzaniye yahoze ari ambassadeur w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akongera akaba yigeze kuba ajejwe ifashanyo y'ibanki y'isi yose yarigene bisata c'indero mu Burundi ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe. Twatumiye kandi Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe PASEM rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashike iterambere rirama ari i Bujumbura mu Burundi. Ndabaramushikije batumire.
Ndabaramukije.
Yego, nagomba ntangurire kuri Faustin Ndikumana. Ibi ivyiyumviro yashikirize Dambisa Moyo muri iki gitabo ciwe uravye ukugene imfashanyo yatanzwe ivuye mu bihugu vy'Iburaya amareta ku mareta ko ifyashimikira ko kuvuga ko atacho vyashitse ko ni imfashanyo ije twiterambere, imfashanyo yerekeye gufasha ivyihutirwa nk'abanyagihugu canke itangwa n'amashyirahamwe bagira neza iyo ntayigaya aho ibinebaguro vyiwe ni ku mfashanyo amareta ku mareta. We ubibona gute ivyo vyumviro vyiwe?
Ni murakoze. Ico gitabo cene naronsa kaje kukibona kera no kugicisha kwigisha kugisoma kabisa iharakiye n'imisi daye cyamaze imisi. Hari mane na kibuze ndaraba na jewe ivyo nkoreramwo ko ivyo ndabikoreramwo cane kandi ndabinda vyihweza. Hari ivyo mbona tudashobora kuhuza kuko kandi byumvikana. Mugabe cyo nagira mvuge no kugira mbugira Abarundi cyangwa ariko aratwumviriza ariko ibusa gatoyi ivyerekeye ibyo byifashanye ingene vyaje. Burya ibyo byifashanye vyaje na cane cane intambara y'isi yose iheze, ibyo agere mondiali ya kabiri yari atwaye abantu benshi na bomagura ibintu i Buraya iragiriki niho rero intambara iheze babonye bati izari byo byose ubukene bugumye ku isi hashara kwaduka intambara bakarabi umwe n'ibyasubina byabomaguritse Uburusi y'Ubushinwa bambo Bufaransa iki barabona kabisa yuko iti yasubinyuma niho rero hatangwa kuza bijya bigega rero mpuza makungu igitoko byo rwanya ubukene no gusubiza ibihugu byari byagize inkwani mu ntuzeyi mu by'intambara ari banki mondiale n'ibindi ngo fomo n'ikindi nacyo no vuba nk'uru y'isi yose hanyuma rero muri kwa hataba n'ikintu bita plan marshal ningene ibanki cyo gihe bace bagira ingene bufasha uburaya gusubira kubyuka plan marshal abantu benshi barayizi yuko zabaye nk'imfashanyo zabaye afinansima y'ukugira uburaya gusubira kubyuka icyo gihe rero hataba n'ibita declaration universelle des droits de l'homme mu 1948 imaze kuba rero umuntu atangura kuvuga ibintu agati done ko declaration universelle des droits mivuga yuko le droit de peuple a disposé de même nkubwo yuko hari ibintu byari bikiri mu bukoloni bavuga ati bende yo turi ihugura ryose kuva mu bukoloni mugabo rero biga mu bukoloni hari cyo yita pacte coloniale mu bihugu bikiri mu bukoloni yari migendera iri hagati y'igihugu kiri koronize no kugiye cyo muri koloni n'igihugu kigitwara nk'uburundi tuvuge n'ububiri gitanga ubufaransa na cote d'ivoire cyane yari pacte ituma bijya bihugu byarundira byaje gukomeza ibindi byaje guhindura ibintu bisaba amakere premiere hirya no hino mu buhindi muri afurika kugira bagakomeza amahinguriro yabo byatangwe kuza kubera hari haje kuri king revolution industrielle i buraya muri mu kigali cya cumi n'icyenda barundira rero ko bari bamaze gutera imbere mu by'amahinguriro cyane i buraya mbwa bagasanga barakeneye amakere premiere hirya no hino baca batangura gukwira isi rero ya conference de berere yaba bakwira isi barundira amakere premiere hirya no hino nuko barafite ibihugu bya afurika ugasanga imigendanire ituma bavuga bati igihugu tugiyemo gukoroniza kiturunikira amakere premiere natwe twasagiha ibyo twahinguye bica byamukumbera ugasanga la koloni ugasanga ifite umukiriya umwe icyo gihugu kigitwara nicyo kigiha amakere premiere nicyo gitwara amakere premiere ibyo by'ubutare n'ibindi n'amakawa ibyumba n'amaprodisi hanyuma rero baravuga bati naho independance je rero hari ikintu rero kitahinduka independance politiki kiraza mugabo ya migenderanire yo kuvuga ko baguma barundira amakere premiere hahandi kandi barundika produisi ni yari ikigumu imeze kwa kundi kandi afurika itari bwaro nk'ubuhinga bwo gutangura gukora guhingura ibintu byabo bakavuga ati ngo de toute façon ni ko ibihugu byikukirana
yego muri make ushitse ku ijambo kuri iyo mfashanyo unyarutse mu majambo make tugomba ku
nagira no kugira abantu bumve hanyuma afurika rero kenshi niko bati bakora kuri psikolojia y'umunyafurika kubera dukunda ibintu nyine dorigisi kuko twamaze guhindura imico izo modoka nibwo tuzishaka izo modoka nziza amasayizi mugabo tutabihingura amaca dusubasa basanga muri iyo migenderanire rero ibihugu biratunga cyane by'iburaya byaronse amamaterepe nyine ugaciro ugatuye niho rero haza debati ibyo aribyo byose rero ayo mapimire y'inyungu nyinshi ibihugu bitunze ni kuyisarika ntatangwa no kuvuga rero iby'imfashanyo leta none ko hari ibihugu bikenye ibyo bidosi kwipimura gute ko mubiha ku giciro gito amamaterepe premiere kandi ibyo mugurije bimwe mukabitwara kubigurisha ku mafaranga menshi niho rero hatatse mu rwego rero by'imfashanyo bavuga ati ubu ni ku buryo gute ku gihugu bitera imbere imfashanyo ni ingene kisigurwa bwari uburyo rero bw'ibyo bihugu byinshi bikenye muri azi kwatanga ubwitsi bya tiers monde byo kugira ngo biraruha amahera amafinansi babikeneye gukora ibintu bavuga ati imfashanyo rero yaba ari nk'amahera baguhaye ugasanga ntuyasubiza cyane ugasubiza igice cyayo cyane bayaguhaye bakamara umwanya munini utaratangura kuyishyura kugira ubanze uyakoreshe cyane uyarose ukayariha umwanya muremure witonze cyane ku nyungu ntoyitode terebonise cyane atanyungu n'imwe niho rero ibihugu rero muri za 1980 rero wasanga biri kubiraka imfashanyo bitwara ayo mahera
yego tugerageje kunyarutsa rero muri make ufatiye ku aho bigeze ibintu ubu iyo mfashanyo ubona imeze gute ufatiye ku byo dambisa yavuze yego nuko kugira tubigire interactive turonka akaryo ko kubandana
bitagisanga byagize intwaro intwaro itabereye byinshi basanga habaye ubutunzi bwinshi mu babiturongoye muri agandi maidi cyangwa ngo bazaravanga amatungo yabamo butu yabamukaza hirya no hino baratubwira ngo tuzimeme izo fashanyo zigenda ko ariko zirahindura ubukene ni kubera ingene ibihugu biri kubiritunganya mu nyuma baravuga ati ubu rero hataza zimwe za programu ndagize masi kirere bati banza muhagarike turayifashanya ikikora ikinyine bigenda mu nyuma rero hata haraza icyo biyita deklarasiyo do parimu 2025 iyo deklarasiyo do parimu 2025 yaciye ibinama yahuje ibihugu byose byo ku isi mu Burundi bwarimwo n'ibihugu bifasha byose baravuga bati none ifashanyo itangwa yoba efikase gute yubwira iki ifite ko gute hata hari amasezerano mpuzamakungu nubazwi cyane bita deklarasiyo do parimu kuvuga amasezerano y'i Pari yagiye gushimangirwa muri aka muri Ghana niyo yacyatomura ati ubu rero ifashanyo kugira bigende neza yuhagarara ku bintu bitanu hariho ubwa mbere nibyo rero bita ko bihari ubu bavuga bati ibihugu bikenye iya mbere principe ya mbere bayita appropriation ni ukuvuga ibihugu bikenye biritegurira imigambi y'iterambere ngene biyibona
reka ibyo ni byo kubandanya mu kiganiro ko dushaka turabibandanya
mugabo ati gushika runo munsi kwani hamacho katwata bihugu byarata mahera menshi mugabo bitashitse ku ngiro kuko haro nibihugu byinshi byatinda no mundi ane za politiki kiva muri independence byo muri Afrika byinshi n'ibyo amagere civile kubera iki abari basubiye abasubiye abazungu basanga hataje n'ibyo amaregionalisme muri Afrika ugasanga abategetsi bagiye ku butegetsi bashobora kuba biyegereza umuryango wabo bakumira abandi
reka ibyo turabigarukako mu kigano
turabigarukako
ego reka ngomba mbiye ijambo umutumire wacu nawe Gamaliel ndaruzaniye mwarajezwe ifashanyo y'ibanki isi yose yagenewe igisata cindero mu Burundi ku bwanyu ivyumviro vya Dambisa Moyo kubijanye n'iyo mfashanyo amareta ku mareta avuga ko atacho yafashije mu myaka 50 irangiye muri Afrika avuga ko miliyaridi igihumbi yaje muri Afrika muri ubwo buryo ariko uravye ubuzima bw'abanyagihugu butisononuye mu bivuga kwi
mwarakoze kuntumira mburamba bari ati nasomye ico gitabo mugabo numvise ntamake mushantahe aje kuvuga yaronse ariko nagira ngaruke kuri ico ciyumviro ahera ku bukene turimo niyo fashanyo twaronse kandi sinzi ko ari fashanyo ndagaruka kuri ico kibazo kuva mu myaka 50 no kuvuga ya cyane mu 2009 no kuvuga no kuva 1959 gushika 2009 myaka 50 ni mfashanyo rero Afrika yoba yararonse kuva yikukira gushika mu 2009 ubu turi muri 2018 ni ukuvuga hashize imyaka 60 yose ayo mafaranga si kirenga niyo yabahawe Afrika yose Afrika mu 1954 tuvuga ko kimwe cyaronse igiciro amahera angana n'ay'ikindi iyo cyose kiba cyaronse amahera adashika miliyoni amajana abiri muri iyo myaka 50 miliyoni amajana abiri y'amadolari ntiyashika murumva si menshi cyane rwose ariko ntiyari make kuko niho twari tugejeje uburyo gukoresha amafaranga kumbure ndazi Burundi wacu byo mbona ko nari mu ishuri nari umwana ntanguye ishuri ibyakurikiye independence twahora twagwa n'ababirigi bakatwigisha bahembwa n'icyo gihugu ariko tubaye tugiye muri mu kwikukira twabaye igihugu kikukiye dufashanya n'ububiligi ariko amashuri yaguma yigishwa n'abazungu banki zaguma zikoreshwa na banki nkuru yatwagwa n'abazungu ntabakazi twari dufite twareze iyo myaka twarigishije abatari bake turaronka n'abantu mbere ubu muri ino myaka bakorera abandi mu bindi bihugu twese twarakoreye nani nakoreye onu mu bindi bihugu hariho abarundi benshi rero bakorera mu isi yose ubu muri iyo myaka 50 twigishije turaja gufasha ahandi natwe sinibaza yuko twahonze haba namba na gatoyi kumbure ntitwungutse iterambere ifadika mu gihugu tubona ariko dufashe nk'i Burundi ajya amashuri mubona yubatswe muri icyo gihe irya shuri itabu y'igitega ndabyibuka umuntu yayitwara ubwa mbere yari umuvietnamien atumwe na ONU ekone ya senata administrasyon yibu jumbura higi jama kontabri bahamba ya chane nuba jikome ya mugi hugu ya kwa agwa numu ya jibu senifa daba higi isha kontabilite kwizi na jaoni higi ntera nyo ya tufashiriru tularonga abakozi batayi hokera kuri independa sini bata hapo kitoka chane gose
ego
chafu inyuma hawa namba
ego
ingene yo mahera ya kozi rero yakoreshwa nabo badufasha mugaba mu nyuma saronka nafe tutita tubyikorera twebye nyene twagize gutse turafite rero uhara mu ingene twakoresha amafaranga ingene twubatse amashuri mu nyuma ingene twubatse ibitaro ingene twubatse amabarabara twazi bakamuri izo mfashanyo cyangwa muri aya mahera twagwanye
yego
turafite rero uhara mu ingene twatunganije amafaranga ningene twateye imbere none ubu rero hobiki sinibaza yuko bizohera amerika jewa nati ndaro nuba aracagurana abandi kandi rero batunze kuyisi amahera y'isi rero ajya mu ngurani imyaka yose
reka turabandanya
gihambaye rero nuko tugira abantu ita gestionnaire la gestion yacu tukagira amategeko akwiye amategeko atuma murambara mbuye mu gifaransa aba subiye controle
yego
iminsi yose nukuvuga gusuzuma nyine amahera akoreshejwe utanga raporo mu gihugu abanyagihugu cyangwa abaserukira bakababwira neza nyine amahera twaguranye akoreshejwe
yego reka turabibandanya mu kiganiro reka tuze gatoyi ku mirongo ya telefone dufite Desire uratwumva
yego
Desire uratwumva
yego ndabumva
yego uhamagaye urihe
Bujumbura i Burundi.
Yego ufise ikibazo canke icyumviro?
Yego byose biratanga.
Eh.
Ndambe natinda bashimira ko mwashobye gutunga ikiganiro ane ni gishimike kuri zita cyane. Cyaje z'umwandi cyavuze zaje zahabwa Afrika. Nagomba mbaze abashobye gusoma ico gitabo. Yega babonayo bayanditse ingamba nzabaye hehe kugira ngo izo mfasha zazigenewe abanyafurika ntizibashikeho cyane ngo Afurika itere imbere
murakoze
ndacabandanya
hanyuma
mbega ubundi bwobwo izo ntamba myazimaze kuzibona yanditse biki ku byokorwa kugira ngo yabonetse imfashanyo zitangwa maze zishyiraho zagenewe hanyuma rero garutse muri make muri Afurika intamba zituma imfashanyo zihari jewe ko ndabibona zida kure donge zida shikira abo zagenewe no bari uburongozi muri Afrika ko turamenye ko na abatwari bo za Afrika iyo bashitse ku butegetsi nubwo babivuga usanga bibagora gushira mu ngi kuko ahanini ego baragenda bagasaba ifashanyo mu bindi bihugu biteye imbere cyangwa ingurane ahanini ukara ibikorwa bikomakomeye cyane usanga byokorwa bikagorana abo byo mugani nkuko usanga bamwe muri Afrika ariko barabivuga ko bakwiye kwanza kurya ikiremba kirasheko cyari byiza mugabo mu gihe atari uburongozi bubereye nubwo usanga izafashanyo zitangwa imyaka n'ibindi izoguma ihera irengana ari uko izafashanyo zatanzwe zikoreshwa n'akagwi k'abantu bakeye ko unyu akarura iwacu Burundi
uheraheze intoza y'icyumviro cyawe ko umwanya uri kugenda kugira duhakaryo batumire bakwishyure
ndaze ko mu Burundi iwacu ifashanyo zaratanzwe mu bibiri ngo bitari bike mugabo ntatugiye wobaza abatugiye boye mu biri myaka n'ibindi gushika runo munsi kubaza ati mbega imfashanyo zagiye ziratangwa n'ibihugu bitunzwe harimo n'ingurane mwo twereke ibintu by'ukuri byaranguye uno munsi nagiye kuyo kwishimira akavuga tuti ibyavuye mu mfashanyo ariko usanga amafaranga atanzwe agibwa n'abantu
batatu reka rero reka abishyure mu mwishyure Faustin
Andrea Abdaki yafatiye kuki icyo tafatiraho kandi nicyo naho buvuga ngo twaragize ibyo dukora ibyo twarabikoze mugabo afite abayifatira muri rusange urabona iracari inyuma mu byerekeye ubutunzi n'ibyo dushoyera hanze kandi iterambere ry'ibihugu igihugu kugira ayo mahinguriro rero ugashorera ibintu hanze na cyane cyane bijya nawe wahinguye nibyo rero bihugu byo muri Aziya byinshi bishyitse ko bijya bya Taiwan dande nabizari bikiri bya Koreya y'Epfo akore gifide urashora ku ruhawe na teri buyeyo ugashobora kwa telefone mobile vuye ariko kore bisibe yari meze n'ibugo bya Afrika muri za myaka ya 50 ndongo twagumye muri bya bindi kugumumengo uringiranye n'ibiza no mu byukuru gasanga umushora bya nindi nyene ikawa tanye bya maoro mugabo bya naguti ndiko ndahingura umuduga nande ndagushoye ndiko ndahingura mudu ya Afrika ya tengeru karabuje no muri ibyo bintu byarananiranye nico gituma ubona n'ubu unyiri kuraraba umunya umurundi wo mu 1632 yitwa ko abayeho neza gusima umurundi mwaye wu niyo tugiye kuraba amashyi kuri abyo PIB nikaba twimbura mu 60 iri hejuru ikaba twimbura ikaba twimbura muri 60 ni nyinshi gusumba ikaba twimbura kandi mu 60 twari miliyoni 2 ubwo turi miliyoni 10 urumva naho byakozwe verima harabuze akantu kandi nibyo mubeyi dambisa mu cyo acavuga ati harapfuye uburongozi bukomeye muri Afrika yarabigaruka ko kuko barasanze ubwa mbere hariho ubumenyi bwabaye cyane mu bifashanyo byabo ugasanga abategetsi bo muri Afrika bafise amahera mu makoni yo hanze ibintu byagiye biragaragara ugasanga bubatse ibintu hanze kandi ikintu cya kabiri ni uko wasanga abo bategetsi bahari batiyumvira inyungu z'abanyagihugu wasanga no muri ayo makorodo kooperasiyo ugasanga abazungu nyine bire bireje pare nini yo rero baguhaye imfashanyo utakiributse ugasanga ni byari byo ngo bakopera bayiherekeje ugasanga aho nyine byinshi bisubiri wabo nyine kubera kumbure wowe nawe utaciye akenge ngo ubibone ubu ugasanga abantu bari basinziriye uri umuministri kanaka baguhaye nko muri Afrika muri kanaka wabona inyungu zawe zirakwiye tuvuga ati ibindi kumbure n'ibindaba ese bituma rero hagenara ko bubizi bike kandi abanyagihugu muri Afrika bagiye babwira
reka tubandanye
Afrika ubu unyi ni ifizi ubudamaji muri Afrika ni tumunyuti ya tuwa kuruta y'ubudamaji bwose bwo ku isi kandi turi abanyagihugu hasi miliyari irenga y'abanyagihugu urumva guverinoma hari akantu kagihaze kumbure ko nyine kakosoza hano ibyo nabyo yaraciye avuga ati ku by'uburongozi nyine yuko ari gusanga bugize sa nka kifashanyo nka mu Burundi naho nyine umuntu uzoba afata cyakoze hari cyakoze kumbure nko ku ntwaro tubwiye Repubulika ya kabiri abari bisumbuye cyane cyane kuri bagaza hari ibintu byinshi byakozwe byakorwa kubera izo mfashanyo cyane kuja kuyaronda ibivu za wa karede ndibuka ko bagaza bayikora muri za Arabie Saoudite hari amafonkosi ya finansi ama SRD izo za Burundi mu kuvuka wasanga ari bagenda kwaka intuzeyi za paredo
kumfashanyo
ziriko zirarondegwa hanze televiziyo nasiyonali hari ibintu byakorwa nuko kumbure bitatse biduhinduza imigenzo
yego reka
tu dufate intumbero ushashe
reka tubandanye
hanyuma rero kubera ibibazo za politiki nazo zo kujyana
heraheza tubandanye ikiganiro
bimaze umwanya munini mu ntambara atakiri ku kirakoga byose bigaca bigira rero ingaruka kuri nyafashaje
okay tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Bigirimana uratwumva Bigirimana uratwumva
ndabumva cyane
wo tubwire ridi zindana aho hamagaye uri
ni kwa Jibrili
uri he
amagendirwa amagana mu burasirazuba bw'u Rwanda
ufite ikibazo icyumviro
ye ni gitekerezo mfite yene ni uko nabonye ra poste nabonye ra muntu asa nk'uwakabije cyane kuko ndagende nko mu Rwanda ibyo mbona cyangwa icyo cyo zakoze ase nkibaza nese uburiya iyo bitaza kuboneka ubu ngubu wenda yari meze bite ni mpamvu navuze ni wenda iyo bitakuboneka bivuga ko asubiye muri za komiteto
urakoze amushinge nayega Marie muhavuga iki Gamariel
oui
kuri cyo cyumviro ashikirije Bigirimana muhavuga iki
nibaza yuko jewe uko avuga imfashanyo zaraje kandi nibaza ko zakoze naho kumbe ashimishije mugabo zarakoze ikibazo abazikoresheje barimo twebwe abanyafrika simbuna cyane abanyafrika jewe mvuga i Burundi watu harimo twebwe twakoze zarakozwe mwavuze nk'amashure yubatswe muri ku ntwaro ya kabiri jewe nagize 4e projet education hari habaye imbere yanje amashure yubatswe mudaki bitoke hari igishubi hari ya muruyigi amarise ayakwiye ama province yose kera nta mashure yariyo aho rero intwaro byo kuribagaza yashobora kugirana na Banque Mondiale n'ibindi bihugu ingene yoteza imbere igihugu amabarabara yaciwe mu gihugu ibitaro zubatswe mu gihugu biracariho iwa mutaho ni hafi iwacu imakamba y'ibitaro nk'ivyo zubatswe mu mahera igihugu caronse nuko batwarakoze ibitari bike muri cyo kiringo byatumye dutera imbere nkuko pose yabivuze ingene ingone za politiki zaje yaduciramo tugahagarika byatumye dusubira inyuma nico gituma kukikebuka rero mu minsi iri imbere kugira dusubire kufatana munda mu gihugu dushobore gukoresha amahera y'iwacu nayo duterereye cyangwa nayo tuguranye neza n'amateka atunganye abanyagihugu bagakurikira rero bitera imbere nibyo bihambaye cyane kandi kwidogera ivya kera nibaza yuko kumbure twabiravye neza kugira evaluation cyo no zakumbure bere kuvuga twenyene muri leta buraba uti muri education mu ndero mu bikorwa bya leta mu magara y'abantu ibyakoze nibihe kuva mwaka n'uyu twabona ibyakoze n'icabuze tugafatiraho kugira tugume tubanira turi imbere ibyo nibyo bikenewe cyane nicyo gituma rero intwaro ibereye ihambaye ibyo abanyagihugu ari kwiragenda ikenewe kugira ngo bamwe bakurikira ingene izo dukoresha bitera imbere
yego murakoze
ko bihambaye cyane notre responsabilité niyiriho si abanyamahanga icyo nagira mpereze ku gatoba ingaha muri ababari
murakoze
kuko baterereye Afurika Afurika nta Afurika iriho yaronse imfashanyo ibihugu bya Afurika byaronse imfashanyo mugabo byaramenyerewe iyo habaye ikibi bose bagira ngo abanyafurika turi abanyafurika iyo ni imvugo mbi ituma twama twikengera haba namba muri Afurika igihugu cya Cote d'Ivoire kuri Upwete Boigny cyarateye imbere cyane rwose kubera imigendere yagumanije n'igihugu cyari cy'abakoronije ushobora kubimugayira mugabo byarakoze
yego
ibindi bihugu biriho nko muri Egypte ibihugu byariho nk'ibyo muri ibi bari barakoze ibihugu byo muri Tunisia byarakoze kera igihugu kimwe cyakoze ukwacu Afurika ntigira guvernance generale ntayiriho
ego reka tubandanye ego mu byo Dambisa Moyo aravuga ko hageze igihe ko ibihugu byo muri Afrika bifata mu minwe kazoza kavyo mu byerekeye ubutunzi na politique muri Make Faustin aho muhavuga iki
ego aho vraiment harakomeye gose harakenewe yuko muri Afrika hitangura uburongozi cyane cyane nk'urya Ibrahim akunda gusohora intuzeyi ibitabo byerekeye uburongozi muri Afrika leadership aravuga ati harakwiye leadership muri Afrika iri angaje kuko ubiravye mu migabane yindi yo ku isi ntituvyeme nitwe turi nyuma uravye nka Peyido n'indi wose w'abanyafurika usanga usumbwa n'igihugu kimwe kandi cyahora kingana na twebwe natwe dukanga nka karoro ka kolegitivide ya kolegitivide PIB yabo yangana n'igihugu cya Kenya muri mirongo itanu mu mirongo itatu ubu ubyibukara ukabona itandukanirizo hari ikintu cyashaje madomantarite no gufata akadoza kacu mu kumva neza yuko hari icyo dushoboye twashyiraho uburongozi kuko uburongozi bwene bukomeye kuko izo mfashanyo uko zaza ziba zigutubwira nti za infrastructure zikwiye urafite amabarabara akwiye urafite umuyaga nk'ubukwiye ubu hari bya tekinoloji urafite amafibre optike atuma byose ushobora kubirora urafite ibitaro bikwiye abaganga urafite bakwiye ibihugu byose muri Afurika usanga bikiri inyuma kuko ujye uraba nk'abantu ingene biyongera ukaraba nk'uko hari example nk'umuganga bavuga ati umuganga umwe ni ku babafata kuri amahera ari dimi umuganga umwe ku banyagihugu ibihumbi icumi niwe wasanga twe turacyari nk'umuganga umwe ku banyagihugu ibihumbi mirongo ibiri na bingahe n'ubundi urumva uravuga ngo hariho byakozwe mugabo ntibyahagije nk'uko byategeza kumera nk'uko Dambisamu yabivuga urabye nk'abakenye ubu kenye ababa mu Sudani zari parijoro mu Burundi bamaze kuba ari mirongo itandatu n'indwi nuko mirongo itandatu n'indwi ku ijana ni ukuvuga yuko muri za miliyoni icumi z'abarundi hari hafi miliyoni indwi zibayeho munsi y'ubukene bumva tubona ko hari agahaze kuko bakiriye miliyoni zibiri muri arende tandanse byari bimeze uko mbese abantu bariyongereye baragwira ibyo bakenera bigenda bigwira hanyuma twariteguye gute kugira iyo mfashanyo igenda iziradufasha kugira bikwire nicyo gituma rero hari habuze yuko iyo mfashanyo benshi ituma baca bavuduka bwari ibihugu nyine nk'uko abivuze hari ibihugu byagiye birigenda kandi nko muri Kenya Jomo Kenyatta yavuze ko abongereza bagumaho bagasaba bakaruha ubwenegihugu bakabarafasha mu by'iterambere wanasanga hivyo ni kwenye usimba hivi
mwenye kwa katubanda wanyi
ikaba ifatihi hami wabai kompaina yandi makontina nukua nivini hindi migawani urawana koka Afrika uravini hindi migawani ila chari nyuma uravini hindi vingana usanga hivyo mwenye wana kwa ikina usanga nga ama megawati ya ikifte mwenyaga huo ugasanga ngana ni
kwenye katubanda wanyi kigani hilo tugaluka kumilongo ya telefone Thierry urasuko mfa
hivyo ni barero
Ego Thierry utubwira huri irindi zina ni icyumvu ufite uterera cyangwa ikibazo baza
Irindi zina ni ahitaki ama ndi bujumbura mu Burundi n'icyumviro ufite
Ego
Nangure ndamutubwa mbere batumire hanyuma mbere gutinda umuntu umutumire waje gano impavye twaga Marie yaraje kuvuga Ujya ugiye kurahe fashanye n'ivyo dufatiye muri rusange ngo menga byogora gutomura yuko hari ahantu bifashanye cyangwa bifashe ubundi birage muri rusange koko ntabwo bifite bifashe icyo gimorali n'icyo gihubatse kandi nafashije na tanzania niko sanga muri afrika ibihugu byinshi byari mu ntambara ubwo rero iyo ugiye kubyihweza neza ibyo fashanye byo birage mu by'ukuri umuntu agufashije agomba yuko ubona yuko apana guhindura ngo kwa mufashwa mugabo agomba yuko uyumvira ko nawe muri kadoze hazogereje izo fashanye zitatu cyane ama wibeko ugatwege umenga wakiye umutego utuza kutoba mu mitwe tukama tuyumvira ko misi yose bizo kwama rero biratangaje bintu abantu bimenyeka 50 tabona uyu munsi hari ibihugu biharura kuri izo fashanye zivuye mu mahanga rero novuga nti bwabaye uburozi kubera ko iyo umuntu aje akadura guha ihica n'isize aguha utwo kubaho gusa irakugora cyane kwiyumvira inyuma ubwo umubona twatundi ubera uguma wiyumvira ko atacyo ubuze ariko ugasanga muri rusange ntacyo wigeze uronka ntacyo ufite rero mu by'ukuri zino fashanyo umuntu atamiriwe aranabyiyumvira ko cyane biranagese cyane iyo wumvise muri afurika hari ibihugu byinshi bitangaye kubibwira biti turashoboye kwitunganiriza amatora twishyiriyemo ifashanyo by'iwacu rero ugiye kuraba zino fashanyo zirage ibyo byamaze mugabo yari bikwiye gutomorwa ku gice kimwe kimwe cyose cyakozwe hamwe n'icyabuze nange ntibuze bigera ntibigende uko byo biriwe gukora ni uko rero nibwiranire ino fashanyo hamwe hamwe n'ibyakoresheje ibyo byo biriwe gukora ariko nibwiranire rero uyu munsi ntagiduye ko dukanuye
yego
dusubiye kubyimvira byiza dusome byiza byiza gusanga ibyo ngaho igice kinini cyabize kibe cy'abanyagihugu cy'abarundi murakoze cyane video
murakoze namwe iki cyumviro cya Thierry cy'uko kuguma ibihugu byo muri Afrika biguma bizera inze ku mfashanyo byacitse nk'umuco cyangwa uburozi nk'uko yabivuze kubganyu Gamariye nti hoba hageze aho nk'uko yari karabivuga igice kinini cya budget cyo va mu bundi buryo bwo kwiyungunganya kw'ibihugu byo muri Afrika mu nzira y'ukugeragaza kuva muri iyo mizana iyo mfashanyo atari mfashanyo mu bisanzwe turazi ko izana na n'ibintu bisabwa byinshi mu byumvira kwiki kuri cyo cyumvira cyaratanga tiye
murakoze cyane aho tiye cyavuze ndavyemera cyane ugabo nuko aho twihenda ufasha simfashanyo baye kurya umuntu akeneye kubaka inzu aza muri banka akajana projet inzu yubaka akababwira ingena zoriha cyangwa iwatafite hanyuma ayo mahera ronse akubaka yanzu ikuzura ama kayikoresha agasubiza amahera muri banki ahejeje kuriha ashobora kuyubaka iyindi kurikira si kuvuga yuko amahera baduha ari imfashanyo atatu bayizeye ko haba namba uyo baguhenze amahera baduha nayo badusije turayariha nimwe ashaka mubaze muri banki centrale de la republique tubariha deta ariho serivisi ya deta mu gihugu tubariha amahera twaronse mugabo kumbure ndi twabwiye abanyagihugu icyo turiha icyo twayakoresheje niba kigoye naye handi igikenewe mu gihugu n'abadesisiyoneri bakenewe bashobora gufasha kugira proje ziboneka kugira tugurane amahera yazo dusigure abanyagihugu ingene ziriko zirakora n'ingene zitera imbere n'ingene zizokunguruza hanyuma n'inye dusubiza ahubwo tubandanye iterambere iminsi yose rero niya ntwari ibereye y'amahera amahera twaguranye yakoze iki kiri hehe kiri ngaha kizanye iki mu gihugu nibi twateye imbere twongere tugurane ayandi cyangwa tubaze tureke tugasigurira bene igihugu igihe turiko turatera imbere niho n'ibindi bihugu bitera imbere nabagiye ko muri amerika n'ubu batunze menshi cyane bagurana abandi nabone baragurana amahera gukora ibyo rero nibaza yuko mu iterambere tuzoheza kugurana amahera imfashanyo bazondeje mu mvuko abana bane bose bihenze niho bashya mu mvuko rero bagira ngo ntacho twayaronse bahagura ibitari byo ariko leta igumiriha leta ninde n'umunyagihugu agumariha kuko ufite ideni icyo tuba tuguma dusubira inyuma iyo tuba tubyize yakoze neza bitera imbere byunguka tuba tubabaye nuko ibyo turiya kumbure itakozwe neza imbere
niko
mutegera neza niho akeneye rero intwari ibereye mu mahera intwari ibereye mu gihugu ihugira abanyagihugu bakurikire bonyene cyangwa babaserukira ingene amahera basaza akoreshwa ingene ariko aratera imbere icyo twaronze bakacerekana icyo kigo kirunguka mu gihugu bakacerekana ingene tuyegurana yandi bakabona igituma tugiye
nibyo
dukeneye mugabo umuntu ntafata ingurane ngo ashire mu biro yandike amwe ashire mu bikorwa kandi mu bituga ibyo rero ni ibintu bihambaye ko kwitaho muri Afurika mbere n'iwacu dufatira iwacu heraho kugira ngo amadeni turonka na madeni arya simfashanyo haba namba kuko akuguranye hahita abarondera nawe
yego
mbyumva rero n'ahandi turonza amahera menshi ava mu gihugu ariko tugurana menshi gusumba ibyo ni byiza cyane kiri yavuze
murakoze umuntu yitegereze umuntu yitegereze iterambere rirama rirama mu bihugu byose n'ibyo ku isi ni iterambere ryafatiye ku gisata cy'abikorera utwabo umuntu yitegereze muri Afrika mu bihugu byinshi icyo gisata kikaba kidateye imbere biboneka nashaka mbaze Faustin Ndikumana ku bwanyu nikihe cokogwa kugira igisata cy'abikorera kugita cyabo gitera imbere ko nguko twariko tubivuga abitegereza banonoso byereke butunzi n'iterambere bavuga ko iryo terambere ridashobora kurama mu gihe kirekire kiri imbere bidafatiye ku iterambere y'igisata cy'abikorera kugita cyabo muri make
erega nyine ni uko dusaba tubivuga nyine ni uko hamwe twavuga tuti burya igihugu kitakoneye ko cyateye imbere n'ibyo uba wubatse udakora ati ngega no n'ubujoho nkinguri iki ushorera hanze iki kuko iyi dependance twe tuvuga yo hanze y'imfashanyo mu bisanzwe dutangura guhagara ku cyo bita amadovize kuko twebwe naho twogwiza amafaranga dutoza hagati mu gihugu na Marundi mugabo ntibakenera kuja kugura ibintu hanze uzokenera amadovize none ayo madovize tuyaronka gute ni imwe dushorera hanze ushore hanze bike rero tugira kanase kuza kwaka izo ngurane kuko utagiye kuzaka wumva ibyinshi wokora urumva rero nicyo kuko tubone guteza imbere gutabikorera utwabo nyene kugira nyene wa mwimbo wiyongere dushore ikawa nyinshi duhingure amavuta dushore hanze tugire en fait Afrika nicyo yagira bo kuko n'ejo bundi igihe za aguba mu kugira zize zaje muri iyo ntumbengo trade no aid tubugurira amasoko mushore ibindi wacu kuko ubukene bushobora guhira guhera hatabaye icyo bita access ara technology muri Afrika n'ikintu gikomeye nje tuba twaza kora dufite n'izo fashanyo bidutuma twigisha abantu bakomeye abahinga bakomeye iyo myuga mu gihugu turigisha abantu neza tugatuba infrastructure zikwiye tukagira ya ntwari ibereye kugira abashinga imigambi uko abantu bateza imbere igihugu ku bushobozi w'abafite hanyuma rero mutangwe gusukubwa ati bashinze amashyirahamwe ariko barashora ibintu hanze igihugu kikaba kiriteza imbere access ara technology yitabaye igihugu cyaba gifite ingorane naho ubona ko gitunze wabona rimwe rimwe no mu biryo bihugu bimwe by'abarabu ugasanga nabo nyine bishinze kurungika petroli hanze ibintu byinshi babikura hanze igihugu kitiyumvire ku diversifya ekonomi muri ibyo bihugu by'abarabu naho gifite petroli nyinshi ujyona rimwe rimwe habaye n'ingwane za politiki cyangwa n'izibiharwa tusanga kiragize ingwane kubera iki nacyo nyine cyavuze ati ndoshora petroli hanze byose ndabikuri hanze burya ko niko kaguma gahari n'ubu muri Afurika ari ibihugu byinshi igihe igiciro cya petroli kigabanutse ibihugu bya Nigeria bikomeye ibyo bihugu bya Angola ugasanga igiciro cya petroli gisubiye hasi ukabona kabisa ibintu mu gihugu birayangaye biragisubira kubera iki tukuba kamugara kantarashikako guteza imbere abikorera utwabo foromasi ubuhinga tekinoloji kugira natwe tujye duhanga nigeze kuba akaruka kore disiride iyo kore disiride nana ko yari imeze nka Afurika mu 50 muri za 40 none ko ufata orodinateri zivayo zikajya hanze ayo za Samsung zandi ugasanga bariko barashurira ibintu hanze nabo ku mamarishi hanze bijya bihugu bya Azi uragendera avant mention ntuzi icyo bita revolution Meiji muri Japan Japan cyari gikene cyane kera murabizi mugabo cyaratinze kiranafumba n'ibihugu byari byaragikombyera ibyo byo hanze kubera iki offensive technology murabizi nk'uko abajapani bakora technology electronique n'iki tutembeje mu ndero ngo tugire intwari ibiri none undi muhundi dushoboye iki ibyo by'umahera byo byukabirundira hanze ni ngombwa amahera kuyarundira si yongorane kandi tuguma tuyarundira hanze nta gihugu gishobora guteza imbere n'amahera yo hagati mu gihugu cyayo kiraja hanze nibyo by'imfashanyo bavuga nkuko nashakubwira nongere ko mu bisanzwe boroshye uburyo kugira abantu bashikira ingurane cyane bakavuga ati wowe watse nk'imiliyoni amajana atatu y'amadolari ijana mirongo itanu ituzokurisha hari n'ibyo bita amadonzo byo birabakani n'ibyo hari ibihugu bavuga bati nibyo munacyari eligible ku magishe ya don y'imfashanyo cyane ata enteri tubaka ubona no muri banki barapaka todo enteri mugabo hari amagishe yavuga ati kubera ibyo bihugu bifite ingorane nibyo aza kwaka ideni nibyo nta porodegiti irimo udushyiraho
yego reka tubandane
iraparitire kuri icyo gihugu cyangwa tuzane ko ndayizanye imfashanyo bigihije abantu abahinga benshi turabahaye agaciro turafite intwari beri batuma baduka twashyizeho amainfrastructure akwiye amabarabara za fibre optique transport umuyaga uzabwira abantu biyumvire bakore bashinga amahinguri
yego
ubona n'ubu ntuzeyigeze indisire zo rafiki iracyari ikibazo waba
dufite rafiki yego reka turabigaruka ko
kama byinshi nibyo rero
yego reka turabigaruka ko tugaruke ku mirongo ya telefone dufite John akabazo cyangwa intererano uri he John uratwumva? John ntatwumva ku murongo wa telefone hari ibibazo. John uratwumva? John ntatwumva. Ni mubona uratwumva?
Ngo mwihende gatoni ni nimbonera nabwo ari nimubona.
Nimbonera. Irindi zina nahuri?
Irindi zina ni Sayidi ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Mufisa kabazo cyane cyumviro.
Ni cyinjye nerera.
Yego.
Ubona ba nako numva wa kabuga ndabumvise mu gihe n'ubwo sinengarire wose ngenda ku mana.
Ni Faustin ndi ku mana.
Ah. Bo, ni kuvuga cyo abona ko hari ihugu byinshi byamaze gutera imbere nk'Ubushinwa buri mu bihugu biteye imbere cyane. Hanyuma igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi ubutare amabuye y'agaciro atandukanye turafite ibirimwa dushobora mu bihugu by'amahanga niko rero dukomeza gukomeza tuzeri ndetse rwo ntitukwigira iyo byose tubona yuko ikidusubiza inyuma cyane ni politiki itatunganyijwe neza rero ubundi agataka kacu kacunze twashobora kwiteza imbere ku buryo twihaza bitosheka tutakomeza tuzeri njye dusanga amafunga dufashe natwe kwifasha nk'ubutunzi mu butaka bwacu buriho igihugu cyacu imana yakiremanye ubutunzi karemano ngo dufasha bukabiteza imbere murakoze
murakoze Gamariel ikicyumviro cya nimbonera avuga ko ikibazo atari izo mfashanyo ikibazo ari intwaro zibereye muri Afrika zokoresha ubutunzi kama buri mu butaka muri Afrika mwamye muvuga ko ingurane si kibazo n'ibihugu biteye imbere birasaba ingurane mugabo babizi ngene bikoresha neza iyo ngurane ikagirira kamaro umugambi yarigenewe ako kenshi nko muri Afrika usanga amafaranga atahira mu mifuko y'abategetsi ntashikire mu bikorwa byaragenewe byo guteza imbere ibihugu byo muri Afrika mubivuga ko iki kuri ico cyumviro ca nimbonera
nibaza ko ikibazo gikomeye cyane aha naho mugabo nuko turi bakeye nibaza ko kumbure abatwumviriza abandi hajya ubwenge bukomera buri hamwe kandi ngo imitsi ikorikoranye nico gituma nk'ubu kumbure muri imyaka mirongo itandatu yarenganye independence harabaye incabwenge nyinshi z'abarundi cyangwa iz'ibindi bihugu byo muri Afurika ariko kenshi usanga kubera indyane zabaye mu bihugu byacu kugira bagabane ubutegetsi cyangwa bakontorore ubutegetsi byatumye kamwe zitari nke zisubira kugenda mu mahanga n'izo zikora abo twigishije bakungukira abanyamahanga nico gituma rero dukwiye kuraba uburyo turaba ingene n'incabwenge zacu dufise zifashanye n'abandi leta yogerageza kuzishyira hamwe kugira ziyifashe kwiyumvira ingene twokoresha ibyo bintu simbuze yuko yobahamagara bose ngo baje muri kuba minisitiri haba namba barashobora kugira uburyo kugutera ibyiyumvira abaministri bagatera ibyiyumviro leta kugira ngo twubake ingene twoteza imbere igihugu neza mu mutekano kandi bose bakurikira turi kumwe. Ibyo ni ibintu bikenewe cyane rwose, kubaka imigambi y'iterambere ubudufashijwe na bene igihugu bacu bize bakamenya bakora mu bindi bisata by'isi bagateza imbere ibindi bihugu natwe bakaza kudufasha muri leta ingene twokubaka ingene twotera imbere mu bisata bitari bike. Bariho benshi, hari abaganga, hari abenjeniyeri, hari abantu b'informatisiye benshi, hari n'abapolitisiye benshi bashobora bashyize ibyumviro hamwe izo babonye ahandi byofasha batwara ubu kubandanya imigambi myiza gufashanya tukiyumva ko ari gucacu tukaza guterera leta tudahiganwa na leta. Izo nibaza ko ari ibintu bihambaye kugerageza gushikako cyane cyane tukabisaba abarongoye abandi ubu cyangwa n'abazokurikira ko bishimikiriza abarundi b'incabwenge cyangwa abanyafurika b'incabwenge bagiye ahandi mu bindi bihugu bakora ibiteza imbere ibindi bihugu bakora ibindi bihugu nani mu minsi mike mu minsi yahera narabibonye abantu bavuye isi yose bagahura tukabimugamba umutenzi w'icyo gihugu. N'ubu rero turonsa karyo abarundi baronsa karyo tukoranye incabwenge ziriho indwi zibiri zitatu bakabwiye icyo bishinze bagahanura leta ingene yoshinga umugambi utunganye yofasha gusumba kandi badatoye amahera menshi kuko kera twabibaza abazungu gusa.
Ego
ibyo nivyo nibaza twogera ya handi nibaza ho gihambaye nuko abarundi batekanirwa mu mirima batekanirwa mu biro batekanirwa mu kwiyumvira tukubaka hamwe na leta itubwire iyiro yo tukayikurikira ikatubwira higeze tukagorora hamwe kabandanya hamwe twese.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Alfred atuteye akama. Alfred uratwumva?
Ndabumva.
Irindi zina huri ikibazo ni intererano.
Amazina ni Niyonzima Alfred.
Uhamagaye urihe?
Nakurikiye handi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Nakurikiye ikiganiro mu by'ukuri umutumirwa mwadutumirije pe ni umuhanga mu bintu by'ubukungu cyane cyane ku bijyanye na foreign aid ariko njyewe uko mbibona ntabwo ikibazo ari inkunga baduha ahubwo ikibazo njyewe mbona ari ubushake buke bw'abayobozi. Nguhe urugero ruto. Urabona hano muri Afurika abayobozi bacu iyo bajya ku butegetsi biyamamaza uwo ari we wese yerekana umurongo w'iterambere cyangwa umurongo wa politiki azagenderaho icyo yihutira kuvuga cyane ni iterambere azakora ibi azavana igihugu ahangaha akigeze ahangaha. Ariko noneho reka turebe ayo mafaranga iyo aje akoreshwa mu buhe buryo. Ayo mafaranga kenshi iyo aje ya migambi bari bafite yikizimira cyangwa ugasanga n'uburyo bayakoreshamo ni uburyo bwo gusesagura cyangwa ugasanga nabo bahanga bavuga wenda bari mu gihugu bakabafashije gupulaninga izo strategi za ekonomi ugasanga ntabwo zikoreshejwe n'ubwo zikoreshwa ugasanga ni ikimenyane cyangwa se haje n'izindi nyungu zabo ku giti cyabo bagamije kwiteza imbere bo ubwabo aho guteza imbere igihugu. Rero kubwanjye nkaba ndeba aho kugira ngo ikibazo cy'amafaranga ahubwo twareba umuyobozi ugiye hafite ibitekerezo bye nubwo aravuze ngo ashobora kugendera wenda ku barundi bari hanze y'igihugu bize ibintu bijyanye n'iterambere cyangwa se muri domaine zitandukanye bakaba bafashe mu murongo w'iterambere w'igihugu cyangwa mu buryo bakoresha ayo mafaranga ariko se niba wenda akurikirana politiki cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere iyo agiyeho abo ngabo arabamenya ahubwo ko abafata nk'abanzi be ahubwo njye nkambona ashoboye yakumvisha abayobozi guhindura imitekerereze noneho ugiyeho akumva ko atagomba kureba neza inyungu ze ahubwo agomba kureba inyungu rusange ayo mafaranga agakoreshwa neza noneho akazaboneka uburyo bwo kwishyura hakanaboneka n'uburyo bwo kuba babona andi wenda yaba sezuki akazabafasha muri iryo terambere rikurikiraho.
Murakoze.
Naho bikomeje gutya twazakomeza guhora mu madeni kugeza mpaka kuko navaho uzajyaho niwe uzarwana no kuyishyura.
Murakoze.
Ubu we ntacyo bimureye kirahari ni abaturage bazarwana no kuyishyura we yaramaze kwizira.
Murakoze cyane.
Nta mbona aho we yakora ibiganiro byo gushishikariza abayobozi.
Halo? Tamutakaje ku murongo wa telefone ariko yasa n'uwamaze kuvuga icyimviro yashaka gushikiriza umuntu yitegereje muri iki gihe izo mfashanyo twari ko turavuga zisa n'izi ziko ziragabanuka amareta ku mareta ziva mu bihugu bitunze amaleta y'ibihugu bitunze aha amaleta y'ibihugu byo muri Afrika kubera ivyo bihugu navyo nyene bihanganye n'ibibazo byavyo muri iki gihe hagati muri ivyo bihugu kubijanye n'abanyagihugu baho niko ba arakaryo twari ko turavuga kuri ibihugu bya Afrika kugerageza kuva ku muri iyo nzira y'ikuzera ku mfashanyo za amaleta y'ibihugu by'i Buraya naho zishobora kurondera izindi ngurane nko ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga mu gihe zifise imigambi irashe y'iterambere kandi aya mafaranga agakoreshwa neza muri make Faustin Ndikumana
icyo kintu kirahambaye cyane gusa nagira mvuge nsubiremo kandi mbwira abantu kuvuga imfashanyo amahera atangwa nk'imfashanyo muri ibihugu y'iwacu ni make vuga cyane parapo ni make muri igihugu iyo kiriko kiraza mu bihugu bita arovenie intermediere ni ukuvuga igihugu kirava muri bya bihugu bikenye gica cumi n'ibiri kimuha amahera menshi cyane ku masoko mpuzamakungu canke ikizeza burya rero n'ibihugu bimeze nk'abantu burya muri banki ushobora kugenda uri umukomeresa kubera ibyo utunze n'ingene urakora baguha ingurane nini ubundi muntu ari mutoyi bakamuha ingurane ntoyi nyine n'ubundi canke bakagira urumva haguma haragahaze burya amahera turonka nk'adayitwa ko hari amado canke aya aronka ku matode ntere matoyi nanjye ndabivuga cyane ku matode ntere atarimwo burya ni make mwamwumva ntajya yuko bijya bihugu bitunze bibonanye bavuga bati ni mushire aide publique au développement kuri 10% y'amapib yabo y'umwimbu wabo nta na kimwe kigeze kibishikiriza nta kimwe kigeze kibishikiriza kigishikiriza icyo gihazwo kandi noneho ubunyi biragaragara uraze yuko niyo twari turavuga nyine by'intwari bereye kubera abanyafurika canke n'abandi bo muri ibihugu bata kurumbira ibihugu hanze urabona neza yuko ubuhinga bw'abanyafurika bwinshi kuko buteza imbere nyine biriya gihugu kubera nyine haba hameze cyangwa ngo tubwire iterambere ndetse tuba bihari ugasanga abantu basaba barungika amahera bya diaspora ubure mu biharuro byinshi birerekana yuko amahera ya diaspora y'abanyafurika bakorera mu bindi bihugu asigaye asumba y'imfashanyo y'ibihugu monte ya diaspora irasumba monte adorede kubikodeverwa abantu batari babizi utamaze kugera kure imbere mpora ndara nk'iy'uburundi dufate nk'akaro k'igihugu cy'iwacu nk'uburundi nk'izo za banki africaine de developpement nabaye nk'akaruro zari za banki mondiale iyo uburundi bugiye kwaka ari nk'ingwa cyangwa n'iki baca buha kuri gishe ntoya ukavuga uti wowe turavuga amikoro ufise n'ingene ushobora kuriha udakuronka imiliyoni nkeyi kuko n'ingene ushobora kubishyura n'ingene administration yawe ubushobozi ufise baca bita ati gishe ntoya rigide bya mwana kamera ariko atubwira ati nyuma y'imwe n'imwe n'imwe mugana haza nk'ibyuma kenya kimaze kujya ku mpano vini interimite bajya gushaka kuri ugasanga bagihaye nk'inshuro cumi ay'u Burundi cyangwa ugasanga nk'ubwo bushinwa buriko buragira icyo bita garanti ku bihugu nk'ibyo we narabonye umusore baragize garanti kuri Tanzania n'iki bararuka hafi imiliyaridi zitatu z'amadolari zo kugira abasore muri ijya poro y'i Mombasa wumva ari ibihugu byacu uko bigenda biratera imbere uko wiyugurwa ni kuruha amahera menshi wisanzwe mpamvu ifashanyo kuba ni make ndetse avuga ko tunateza imbere ibihugu wowe urarondera byangombwa bimwe bisanzwe ifashanyo gufasha terekano baka amashuri akwiyerekano nka ya miyagankuba mudabo rero nce niyugura kubera ya ntwari ibereye ni guprojekta neza za nshabine kwa ziha agaciro na cyane cyane abikore utwabo bigatuma uri gutuma rero ugenda nawe wiha icyubahiro kimwe waka amahirwe
reka tubandanye
amariyeri ati nk'ibihugu nka leta zunze ubumwe za amerika biraka amadeni umuntu wese ahubwo agenerwa agiye guha ingurane itaze ni kwa igihugu cya mbere gitunze ku isi gifise kandi gishobora kuyakoresha n'abashinwa barabika amabondi terezoro muri mu gihugu cy'abanyamerika kubera ko ati harya kiriya gihugu kirakomeye ahubwo nshaka kungukisha amahera yanjye ndayajyanayo urumva rero uko uzurava muri bwa bukene uko urikomeza mu ntwaro ibereye nivuge ibitiri
urakoze reka tubandanye amahera
ari menshi mugabo ukiri mu by'imfashanyo amahera nyine aguma ari make ugakugura ukigeza kuva kuri iyo stade yuko nawe ushobora kujya nko kuri marshe finance inzu bavuga icyo kuri amafaranga nawe ukazuraruha amahera
reka tubandanye umwanya uri kurangira yego urakoze twavuze ubushinwa ni igihugu kiriko gikwiragira hose mu karere ka Afrika kubera tuzi neza ko kiriko gitera imbere mu buryo mu mvuduko wihuta buryo bwihuta cyane gikeneye amatungo ari munsi y'ubutaka bwa Afrika amara ibihugu byo muri Afrika bitakanuriye ubushinwa si kuvuga ko buje kubera bukunda Afrika buje ku nyungu zabwo abavuga ko ubushinwa bwo babukoresha uburyo bwo gukorana na Afrika mu butandukanye nubwo abo mu bihugu byo mu burengero bw'isi bakoresha gamariye mwitegereje ibyo nibyo abanyafrika bakwiye kubona ubushinwa gute mu migenderanire yo gukorana nabo mu bijanye n'ubutunzi muri make
urakoze nibaza yuko ubushinwa buje kuri aba Afrika ubwa mbere nuko bufite ico burondera muri Afrika nico gituma mukubwi itaba ubitsi none jeho ngura mwiki ubushinwa gusa nabandi kera abanyaburaya bari wa arababirigi harabafaransa hariho n'europene yose barya baza kudufasha kuko afite ico baroderi wacu nuko bitegera rero tukaronka mera tumenya ico tubemereye ubushinwa rero cyo budusaba nuko kumbure tayemenyesha neza muri muri leta mu namashinga amateka nahandi ko baje barondira iki twe turabije twubaha ko bije twubaha tukibahaye two kunguka turonseza tuzaniye nico tugira bogira muri leta ikamikerebuse ikamikuje kugura barondera ubo nkishiro mu irembi wawe mu Kirundi n'umuntu tazi yava watuhamagara abaryango cyari umuntu aza nkishiro ngo mwumvire icarondera iwanyu amakubwira ijambo ukumva icarondera ukamwishura naba rero bitoba bivana ivya kera ngo haje aba ahaje abahariya bose barafite barondera iwacu gihambaye nuko iwacu kumva icyo dukuramo natwe ku bashinwa ku banyamerika ku bahandi baje kumbure tukaba dusanga barushanwa kutugurana kuko barondera byinshi gusumba iwacu
yego reka dufise udoteye akamo wanyuma Fiston uratumva Fiston uratumva
ndabumva mwiriwa
yego mwiriwe mfise ikibazo cyanke cyumviro munyarutse umwanya ugiye kurangira
cyumviro kugira cyane n'igifashanyo haba izawanya muri gatanga mu bashinwa n'ifashanyo usanga bidusubiza kenshi na kenshi ubucaka n'icyumva gifashanyo modere usanga bituma tuguma dusaba n'itwiteza imbere ubwacu tuguma mu madeni y'ubudahera bisigure kubaho ingingo guhasha bisigure nta fashanyo zibaho ibihugu bikiteza imbere ubwabo bifatiye ku masoko ntanga kuko canke ku bindi bintu biteza imbere nk'ubutwari canke peteroli n'ibindi bintu byose biteza imbere n'ibidafite peteroli bigatera imbere bizifashije nko guhamagarira abakerarugendo bakaza ku bwinshi rero Afurika mu gihe kivuga abashinwa abarusiya abanyamerika badufasha nk'abanyaburayi ni ukuri nibo batwara inyungu niniya kuko bishe baza bakavuga ngo baradufasha muganirigera bavuga ibyo batwara uko bingana bisigure rero dukanure amakontradisinya canke ibintu byitwa ngo uwatwemereye
nibyo muheraheze
kuko niko biri ku nyungu y'abanyagihugu
murakoze cyane muri make cyane Faustin Ndikumana icyo cyumviro cya Fista mu kivuga kwiki
yego jewe icyo ndavuga ati bene ko fakira nyene intwari ibereye ikagira kugira mu bisanzwe nigeze kubivuga burya n'inama yari yabaye itari mu 2005 yari abakugira ifashanyo igira icyo ishyitse ko baravuga yuko imigambi iteguwe n'abanyafurika bo nyine muri asosiyasiyo bakayitegura n'incagenge zabo ko ibihugu bifasha byaca byiyarinya kuri iyo migambi icyo bitari inyuma hanyuma hagasaba icyo bita harmonization yari prinsipe ya gatatu abafasha icyo gihugu bose bakaraba ko bahurira hamwe kugira bagire nka basket sound bafate baharmonize ingene bakora icyo gihugu hari icyo rero cyari gishaka ati gestion axe sur les resultats ni ukuvuga ati none iyo gestion iyo mfashanyo itigenda gute ibibone amahinduka bimwe rero by'intwari ibereye by'igiturire gusahura kuba responsable ibyo rero nibyo byacari bizima biba intambamyi kenshi ugasanga niriko yashyiraho byifuza nicyo gituma rero uno munsi tuzavuga bati Afurika itegereza kwikangura ubutunzi kamira bufise niraba ingene ikomeza intwari ibereye ibyo by'ibiturire n'ibiki no kubirira babigabanye babigwanye no kuvuga ati ubushinwa buriko buraza n'ubushinwa ni babandi nyine bavuga bati ngo ekonomi gurumambe nayo iriko iratera imbere ubushinwa irongera amategeko ni hirya no hino abashinwa bavuga bati twebwe tuje bimwe bakunda kuvuga by'intwari ibereye n'ibiki
turabashimiye
tubisaba
yego umwanya uraturangiranye yego
twe ntitubisaba
murakoze
usanga rero
murakoze
umwanya
urarangiye fose
murakoze
yari umutumire fose ndi kumana yobo ishyira hamwe pastem hamwe na Gamelie ndaruzaniye yahoze ari ambassadeur w'Urundi mu ishyira hamwe muzamakungu ONU turako turavuga kubijyanye n'imfashanyo zijejwe iterambere ibihugu bitunze byahaye akarere ka Afrika nimba hari ico vyamariye abanyafrika muri rusangi tu kabat rero dushimye abatuteye akamo shikize ibyimvira akabaza n'ibibazo namwe mwese mwakurikiranye igice kiganiro mugire mwese ibihe byiza.
Dushimire Fidele.